bara dijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radijwi rya America yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 41, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri Y3 radio yacu voa.com. Ndabasuhuza mbahikaze muri gahunda y'iwanyu mu ntara. Impunzi z'Abarundi muri Tanzania ziratakambira inzego bireba ngo zoe gukomeza kubacyura ku gahato.
Umuntu wese yahunze ugutandukanye byerekana ko harimo abantu batagira umutekano n'abandi bawufise. Aba bawufise bakeneye kwitahira, abatawufise nabo bakeneye kuguma ngaha.
Cyo twosaba leta y'u Burundi, Tanzania hamwe na UN nuko muri uko guhungura impunzi ibyo bokora byose bikora bisunze ayo mategeko mpuzamakungu.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'Abarundi bahungiye muri Tanzania. Mu kanya turumva ibyo bavuze ku buryo burambuye, turanareba iby'inama y'urubyiruko rw'Afurika, tunanyarukire mu Burundi kureba ikibazo cy'ibura ry'amadovize, ibyo n'ibindi ni mu kanya muri aya makuru mugiye kugezwaho nanjye Jeffrey Mutagoma. Reka ariko tubanze duhakanye mugenzi wacu Aloyce Bigirimana atubwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloyce,
abantu batandatu barafuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahitanywe n'imvura y'isegenya yaguye ku murwa mukuru Kinshasa mu ijoro ryo kuwa kabiri rishira uwa gatatu. Imyuzure y'imvura irakunze gutera ikinshasa, aho mu kwezi kwa mbere mwaka w'2017 abantu 48 bafuye basidukiwe ko n'umusozi hamwe n'amazu yasambutse bivanye n'imvura. Nk'uko abategetsi babivuga, ibarabara rikomeye mu guhanahana ibidandazwa riva muri quartier Matadi ahari kivuko riji Kinshasa ryarugawe kubwo iyo myuzure y'imvura. Hano muri Amerika, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamenyesheje ko urugamba rikararwana n'abademokrate bamutohozaho kugira barabe ko yokwagirwa mu nyuma agakugwa ku butegetsi ruzoruhira gushika muri sentare nkuru y'igihugu. Perezida Trump yabishikirije abamenyeshamakuru ejo kwa gatatu inyuma y'umunsi umwe Maison Blanche ivuze ko yanse gukorana n'abademokrate batanguje ayo matohoza agamije kuraba ko yokurwa mu mabanga yo kurongora igihugu. Ibiro bya Perezida Maison Blanche bivuga ko iperereza ku byo Perezida yoba yarakoze byotuma asezererwa ku butegetsi ritubahirije ibwirizwa shingiro, kandi bisaba ko inama nshingamateka ya Amerika yohabwa nayo aka ryo gutora ikemeza cyangwa igahakana kwiryo perereza riba. Muri Amerika kandi umurwi w'abasenateri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mpande zose bashikirije ryo kwa gatatu ko bumvikanye gufatira ibihano igihugu cya Turukiya basanzwe bafashanya mu nteko za Otani mu gihe abasirikare bacu batokurwa mu gihugu kibanyi cya Siriya. Ibyo bihano bishobora gufata ubutunzi bwose abategetsi mu bya politiki ba Turukiya bafitiye muri Amerika, harimo na Perezida Recep Tayyip Erdogan, icegera ciwe hamwe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi. Ibyo bihano bishobora gufatwa no ku mashyirahamwe akorana n'igisirikare cya Turukiya canke amakompanyi y'ibitoro na gaze akorana n'icyo gihugu. Mu rugamba Turukiya yatanguye ejo ku munsi wa gatatu wo kurwanya abakurde bacurise na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buraruko bushira ubuseruko bwa Siriya. Igisirikare cya Turukiya kiriko cifashisha imihari y'abarwanya Leta ya Siriya baronkejwe inyigisho n'igisirikare cya Turukiya. Mu gihe inteko zidasanzwe za Siriya arizo zirongoye ibyo bitero, abarwanya Leta ya Siriya bashika ku 14 bariko barafasha muri icyo gikorwa kigamije gukubura abarwanyi b'abakurde mu bice bitatu biri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Siriya nk'uko byashwijwe n'abahinga. Iki gitero kibaye haheze iminsi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ategetse gukura inteko za Amerika hafi y'urubibe Siriya gihana na Turukiya. Perezida wa Ekwatere Lenine Moreno yagarutse ku murwa mukuru Quito kuganira n'abarongoye imyiyerekano mu gihe iyo myiyerekano yahagaritse ubuzima nka bwose bw'igihugu iminsi ndwi ikurikirana. Moreno yagarutse kuri wa gatatu ejo inyuma y'umunsi umwe we na leta yiwe bahungiye mu gisagara cya Guayaquil kiri ku birometero amajana abiri na mirongo ine uva ku murwa mukuru w'icyo gihugu cya Equateur. Imidurumbanyo muri Equateur yatanguye haraheze iminsi itandatu inyuma yaho Moreno atangarije ingingo zihambaye harimo no guhagarika amafaranga leta yahora iterera muri icyo gisata cy'igitoro ibyatumye ibiciro by'igitoro bica biduga umurengera bica birakaza abanyagihugu.
Urakoze Aloyce Bigirimana kurayo makuru. Mukanya turajya iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Kuri wa kane tariki 10 z'ukwa 10 isirahimbaza munsi mpuzamahanga wo kureba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi riratangaza ko abantu barenga miliyari ebyiri bashoboraga kurindwa ubuhumyi kimwe n'izindi ndwara z'amaso iyo bitabwaho neza. Inkuru irambuye yateguwe n'umunyamakuru wacu Venuste Nshimiyimana uri mu biro by'ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza.
Mukegeranyo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi ryashyize ahagaragara riravuga ko ibibazo by'amaso ku isi yose biterwa ahanini n'abaturage bagenda basaza, guhindura imibereho kuri bamwe bibaviramo gufatwa n'indwara ya diyabete mu rwego rwa kabiri, ndetse no kutabasha kubona amavuriro y'amaso mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Kugira ngo dusobanukirwe neza n'iki cyegeranyo turi kumwe na muganga w'amaso mu ivuriro Kigali Eye Center mu Rwanda, Dr. Joseph Nzamwita. Ndabasuhuje
nanjye n'abatwumva bose ndabasuhuje.
None ibi bikubiye muri kino cyegeranyo cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima murabibona mute mwebwe?
Ni ukuri yuko uko abantu bagenda bakura b'abakuru niko n'indwara zigenda ziyongera. Izo ngizo twavugamo nk'izo bita agashaza, azo bita katarakte mu ndimi z'amahanga, kutabona neza, indwara ziterwa n'izindi zo mu mubiri nka diyabete, ariyo isukari nyinshi mu mubiri.
Umwe mu mpuguke z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi ishinzwe gufata ingamba ngo abantu badahuma amaso cyangwa se bagapfa amatwi witwa Stuart Kill, yavuze ko uburwayi bw'amaso nko kureba hafi cyangwa se kutareba kure cyangwa se umuvuduko w'amaso ndetse nako gashaza wavugaga ngo izo ndwara zikubye inshuro enye mu turere tudakungahaye cyane kurusha udukungahaye. Ibyo nibyo?
Nibyo, kandi birashoboka kandi biranumvikana. Impamvu zikuba kenshi nuko no muri ibyo bihugu naho ariko abantu bagenda barama kuruta uko kera baramaga. Iyo bagiye barama rero niko izo ndwara nazo zigiye ziyongera, kandi ntibigendane no kwiyongera k'ubushobozi bw'abo bantu bagomba kwivuza no kwiyongera k'uburyo bwo kuvura abo bantu. Kuva ko indwara ziyongera kuruta uko zirwanywa.
Ndakomeza ngaruke kuri kino cyegeranyo cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi, rivuga ko abantu batuye mu cyaro, abantu babakene, abantu babana n'ubumuga cyangwa se barubanda nyamuke, abo bita ethnic minority, abo bose ngo icyo cyegeranyo kivuga ko ari busanga bafite ibibazo byo kureba neza.
Ibyo ni ukuri, ariko ntabwo ari uko babirusha abandi bantu, ahubwo ni ukubera ko bafite ubushobozi bukeya. Abandi bantu bafite izo ndwara barazivuza ntibabarwe mu bazirwaye, ariko ari bafite ubushobozi bukeya muri rusange, ari bari mu cyaro, ari bafite ubumuga runaka, bakaba bafite izo ndwara kimwe n'uko n'abandi bazirwara, ariko ntibazivuze nk'uko abandi bazirwara bigatuma zibagaragaraho cyane mu mubare munini kuruta abandi bo bafite ubushobozi n'uburyo bwo kuzivuza.
Ikindi kigaragara muri kino cyegeranyo nuko umuhuzabikorwa w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi muri iri shami nyine navugaga rishinzwe gufata ingamba ngo abantu badahuma amaso cyangwa se bagapfa amatwi, Alarcos Chiesa yabwiye Ijwi rya Amerika ko abana birirwa bakinira kuri za mudasobwa batajya hanze bashobora kuzaba impumyi nibakura. Icyo kibazo nkamwe babaganga murakibona nkaho ngaho mu Rwanda ko gishobora kuzaba ingora abahizi mu misiri imbere?
Ubundi muri rusange bivugwa yuko gukora imirimo yegereye amaso cyane bibasha gutera miyopi ariko idahangayikishije, ariko ntabwo kureba byica amaso nkuko kumva bitica amatwi, nko kugenda bitica amaguru, nkuko gukora bitica amaboko, no kureba ntabwo byica amaso. Umuntu arebye umurimo umufasha umwanya munini kandi umwegereye ho kuri ibyo byuma by'ikoranabuhanga abasha kunanirwa, ariko kunanirwa ntabwo bifatwa nk'uburwayi kuko umuntu aruhutse yongera akamera neza nk'uko yari ameze. Ntabwo rero gukora kureba televiziyo, ntabwo kureba kuri mudasobwa byica amaso bibasha kuyananiza nk'uko umuntu wagenza ku maguru yananiwe. Ikibasha kwica amaso ni ukureba umucyo mwinshi, kuko umucyo ari umuntu utuma areba. Ibyo ni nk'uko kumva ijwi riranguruye cyane basha kwica amatwi, kuko ijwi ryo rituma umuntu yumva.
Dr. Joseph Nzabamwita ndagushimiye cyane.
Murakoze namwe.
Nibutse yuko uri muganga w'amaso mu ivuriro Kigali Eye Center. Nibutse kandi abatwumva ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi rivuga ko uwavura indwara y'agashaza byaramira abantu bagera kuri miliyoni 65 ntibabe impumyi. Ibyo ngo byaterwa no kwibona ndetse no kwivura hakiri kare, byatuma miliyoni 76 zirwaye umuvuduko w'amaso ziwukira. Ngo byanatuma kandi abandi bantu miliyoni 800 bareba ibikezikezi bareba neza.
Venuste Nshimimana, turakushimiye cyane kuri iyo nkuru waduteguriye. Reka tujye mu Rwanda. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda arahamagarira urubyiruko rw'Abanyafurika kwirinda kwiroha mu nyanja bagerageza kwambuka bajya mu Burayi, ahubwo bakarushaho kureba amahirwe bafite ku mugabane wa Afurika. Yabibwiye urubyiruko rugera ku 10,000 ruteraniye Kigali mu Rwanda mu nama mpuzamahanga yiswe Youth Connect Africa Summit 2019. Inkuru ya Pierre Claver Niyonkuru.
Ni nami huju gwaruka ruturuka mu bihugu bya Afrika, hakaba hani tavye n'abashikiranganje bajeje ugwaruka mu bihugu bitandukanye bya Afrika. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame akaba yasavye ugwaruka kudasubira kuruhama baja iburaya bagaca muri Oseya canke mwibahari maze bakahasiga ubuzima. Paul Kagame yasavye ubwo gwaruka kubaka ibihugu vyabo maze ivyo baja kurondera hanze iburaya babisange muri Afrika iwabo. Yahamagariye ibihugu vya Afrika navyo gushiraho ubushobozi n'icizere mu bisata bitandukanye, haba mu magara y'abantu, mu butunzi, mu ndero n'ahandi, kugira ngo ivyo ubwo gwaruka ruja kurondera hanze Afrika rubisange iwabo. Yamara yavuze ko gutembera ari uburenganzira bw'umuntu, ariko agatembera hanze ya Afrika adaciye kubiri n'amategeko. Bamwe mu gwaruka twaganiriye nk'umunyarwanda nawe nyene abibona gutyo.
Abanyafurika biroha muri za mere Mediterane bajya Burayi, navuga ko kuba ari nko baba basize ubutunzi muri Afurika. Muri Afurika hari ubutunzi, hari buri kimwe, ariko hari ibyo baba bajya gushaka i Burayi.
Ivyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame abivuze mu gihe u Rwanda rumaze kwakira abimukira batari bake bari bavuye muri Afurika bashaka kuja i Buraya, ariko bikabangira maze bakagigwa imbohe mu gihugu cya Libya. U Rwanda rwemeye kwakira 566 bakaba bamaze gushika ku butaka bw'u Rwanda. Inama mpuzamakungu ihuza ugwaruka yeswe Youth Connect Summit Africa 2019 izurangira ku munsi wa gatanu w'iyindwi. Mu nama nk'iyo ugwaruka rwa Afurika ruhurira hamwe maze rugahanahana ivyumviro kugira ngo rugire uruhara muri politike n'ibisata bitandukanye by'ibihugu byabo. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Claver niyo nkuru nibutse ko iyo nkuru wa iduteguriye ku munsi wejo aribwo Perezida Kagame yavuze ayo magambo tunisegure ku bakunzi bijwi rya Amerika ku majwi atasohotse neza. Ikindi twakongeraho nuko kuri uyu wa kane u Rwanda ruza kwakira igice cya kabiri cy'abimukira bava muri Libya. Reka noneho tujye mu Burundi aho hashize hafi ukweza amafaranga y'agaciro agabanutse ku bice birenga 90% mu mashyirahamwe ayagura akanayagurisha. Ibi nibivugwa na banyira mu mashyirahamwe mu Burundi mu gihe barimo bajya inama igamije kureba uko bakubahiriza ibiherutse gusabwa na banki nkuru y'igihugu. Inkuru ni ijwi rya Amerika ryateguye rifashijwemo n'abanywanyi baryo i Burundi, turagezweho na Desire Hatungimana.
Inyuma yaho ibanki nkuru y'igihugu BRB ishinze amategeko mashasha kuva kuwa 17 z'ukwezi guheze, amashyirahamwe agura kongera kagurisha amafaranga y'agaciro avuga ko ingaruka zijanye n'uruhombo zimaze kwibonekeza. Userukira abanye nayo mashyirahamwe Alexandre Nsabimana avuga ko atabantu bakigurisha amafaranga mva makungu.
Biro dosanje izarizo zose kuva turonse ajya amategeko igitigire cy'amadolari turonka cyangwa amahera y'amanyamahanga turonka cyaragabanutse cyane kuburyo nk'akarori usanga nk'umuntu umukiriyaje yemera kugurisha nk'amahera 10 cyangwa 5 cyangwa 20 kugera ronke ayabara fungura mugabo akavuga ngo ndazi ko bizoca bidugejo bare kandi ndiye rero mwaraciye mu mabiro dosanje nk'ane cyangwa 5 bakababwira ati nta mahera dufise. Ndemeza ko ari nta mahera dufise mu mabiro dosanje, amahera twahora turonka yaragabanutse gose nk'ibice novuga birenga 90%.
Abagurisha amafaranga y'agaciro mu mashyirahamwe bavuganye n'isoko ry'ijwi rya Amerika bavuga ko bigoye kuyagurisha kuko bayagurirwa ku giciro gito mu marundi bagiranje nuko ibiciro vy'ivyo basuma vyifashe ku masoko. Basaba leta ko igihe igiciro cyo kugura ayo mafaranga kigabanutse vyo bangombwa ko n'ibiciro bigabanuka ku masoko. Se bavunja gusa n'abayarondera ntibiborohera kuyaronka. Ku bw'ivyo umwe mu bayagura asaba ishyirahamwe bagiye kwiyungamwo ko ryo yasabira muri BRB.
Nazi ko muri BRB misi heze bitaragorana byo dushanje baraduha bitatu mu ndwi amadolari kugira ngo twingunganye. Nasaba rero association ko modufasha kugiranira ibiganiro na BRB naho turi mu bihe bidasanzwe dukore nyine nk'abari mu bihe bidasanzwe kumaze ko bitoroshye. Keke shwa tugendera tukabazi bazo yanye abo muri BRB n'amadora bakatubwira ngo ni mwingunganye uko mukwenye musabe mu yaronka muyakore ku musabe mu yaronka.
Tubibutse ko bimwe mu by'amashyirahamwe asabwa ni banki nkuru y'igihugu biriko bitera ugo ruhombo harimwo ko bokwiyunga mu runani rumwe kugira bashobore kugenzurwa byoroshye. Ikindi ni ugutangira ingwate y'amafaranga angana na miliyoni 10 z'amarundi mu ibanki BRB kugira ishyirahamwe ryemerewe gukora. Ayo benshi bafise amakenga. Umwe mu bari mu nama abona ko ari uburyo BRB yashatse kwama ibaca amande ko yishakiye.
Kera hamwe batoronka raporo nyamunsi ntihabe ibintu by'amasanction kuko urumva deja ubu sanction nicyo kintu kizoba kiri imbere ko tuzoba twashyize deja amafaranga ku makonte. Urumva niyo bazoza bakuramo mu dukosa twose tuzoba twakoze rero bimwe bimwe ni ukuza baraba kubera iki iki kintu cyashitse cyanke bakanatubaza cyanke mwebwe muduserukira bakababwira ati hari ibintu runaka bimeze ukunuku bitameze neza byoba bitewe n'iki kugira ngo basanction ariko hamaze kuba kutumviriza.
Ikibazo cy'amafaranga y'agaciro kiramaze imyaka gisa n'ikitaratorerwa inyishu mu gihugu. Ibiciro byo kuvunja bizwi n'amategeko nubwo bavyanditswe imbere y'amazu sivyo bikurikizwa. Muri kino gihe haramaze kubizira. Jackson Simbananiye batazira kirahwata numwe mu bafise ishyirahamwe rivunja amazindwi zibiri afungiwe hamwe n'abandi bagenzi yo 20 mu ibohero rikuru rya Mpimba. Bagenzi babo basaba ko bofungurwa.
Hari umuntu afunzwe afise biro dosanje, abandi nabo harimo abafunzwe batagira aho bakorera. Ahanini rero kumbure amategeko iyaje ntaho batagira aho bakorera hari igihe batayamenya. Ufunzwe nawe kandi yari yayabonye ni bimwe twavuga ati hari gihe gacamwo umuntu agasamara, ariko icyo dusaba nuko gusa kumbure leta na BRB bobyura ikigongo bakamugirira ikigongwe agasubira gakora tugakorana nkuko twahora na cane cane tukubahiriza amategeko na cane cane muri ajya amategeko nyine baravuga yuko umuntu bamwavertisa hanyuma bakamuhana ariko ibyo umenga ntibyabaye.
Mu by'ibanki nkuru y'igihugu isaba abakora akazi ko kugura no kugurisha amafaranga y'agaciro harimo gutanga uturusho kuwerekanye uwarenza amategeko muri ako kazi.
Muri Tanzania impunzi z'abarundi zikomeje gutakambira leta zisaba ko yareka kuzicyura ku gahato mu gihe cyo gikorwa gikomeje kuri wa kabiri abagera kuri 350 bacyuwe ku gahato mu gihe kuwa kane abagera kuri 300 bacyuwe uyu munsi kuko bitangazwa n'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka muri komine ya Kibondo gusa iyo mibare irimo bacyuwe n'abatahutse ku bushake umva ko babiganiriye umunyamakuru wacu James Joven uri Tanzania
Nagahinda nka twebwe dufise imijyango nagahinda ku bantu bose bari mu makamba atandukanye twebwe rero twasaba yuko abashika kure abafise amajwi ashika kure badutabarize kweri kuko turabona ko tugeramiwe uko batubwiye ngo umwana umwanya baratumanika bamaze kutumanika rero navyo kuvuga utondana n'umujyango n'utwawe twose ntaje kuvuga ngo urumva ngo urikora abanze ibindi bibazo twe dusaba rero ko nako twoyumvirizwa n'indi gihugu caturushe kikaduha handi dushobora guhungira nico tubaye kwitwa tabaza twebwe nk'impunzi twitwa ko ndafise amakadi ariko twatwabaye ikiringo kitari gihe kuva mu 2017 twasaba rero ko leta yodufasha kuri leta ya Tanzania ifatikanije na UNHCR
murawe ukuntu mwo tugarukira ko natwe tukaronka gafomu nk'abandi batubwiye ngo nitwiyandikishe dutahe natwe ntidufise ahantu twashikira cyacu byose barabiriye baranyumaze n'inzu barazisambuye na nitwebwe kweri hanyine nje ndabona yuko ari habi murawe ukuntu mwo tugarukira ko natwe tukaba impunzi mu andi uko tumerewe nabi
twatubaza imisi tubaye uko nyene abatugirira impuhwe bakaduha two kujya ariko twatubaye tudafashwa nk'abandi ariko twagenda tugacingero tukabaho uko nyene ntagwane zariho ariko ko bafashe ingingo nk'iyo bakwiye kudufasha kwene bakareka kudutwara bakareka kudusuka kuri songoye kandi abanyirabura mu Burundi mu mahoro ataraba
ibintu byo guhunguka harimo abantu bavyumvamwe n'abatavyumvamwe bimwe navuga ubwa mbere nti umuntu wese yahunze ugutandukanye rero ko umuntu wese yahunze ugutandukanye byerekana ko harimo abantu batagira umutekano n'abandi bawufise aba bawufise bakeneye kwitahira abatawufise nabo bakeneye kuguma ngaha no kuvuga amahoro rero umutekano uri ku muntu muri ku bantu bose jewe ico nosaba abantu bariko baratubwira ngo duhunguke nibaza ko bobanza bagatunganya iby'igihugu bakaraba ikintu cyatumye abantu bahunga n'igiki kugira tugikure mu nzira hanyuma abantu batahuke nibaze nibashobora gutunganya igihugu kikubakwa neza umutekano ukabaho atangorane atawanjya wangura uratavuga ngo ejo ngo yirukanwe ko uratavuga ngo ejo ngo baramutwaye baramuzimanganije nta bantu bazoza kusubira kuvuga ngo nimuze muhunguke ahubwo twebwe nyine tuzokwihungura kuzo batwabaze kubona amahoro mu guhunga twarihunganye kubera twamaze kubona ko atamutekano hari nibatubwiye ngo nimuhunge twabonye ivyo bariko barakora ko atari vyiza turiruka turahunga kubera atamutekano hari mugabo nibakora ivyiza naho tuzizana kujya twijyanye
kuvuga ko wowe babona ko amahoro ari umusesekara uyabona gute kandi atari bo bahunze igihugu twe twahunze igihugu niko tubona ko igihugu cy'u Burundi kitaratekana karatsinda n'amakunga arabibona kandi benshi ntibarisubira guhunga hano bahunga bahunze inyuma zacu bari mu bindi bihugu cyo kumbrenga twazimiye inzira kubera igihugu cya Tanzania gisaba kumenya ndi kitugomba igihugu cya Tanzania cyangwa igihugu cy'u Burundi ni kigomba impunzi z'abarundi kuko bazigomba igihugu impunzi z'abarundi ntibari kwiruka kuri twebwe turi muri Tanzania gusa hari bari muri Congo hari bari muri Rwanda hari bari muri Kenya hari bari muri Uganda ntitwumva bavuga ko bariko baragira hano ariko barahungura ku ngufu ariko twebwe urabona ko bariko baratwiruka ko twosaba rero abatugarukira ko kweri batugarukire ko twebwe tugezwe kure
nkuko amategeko mpunzamakungu agenga impunzi abi vuga iyo umuntu yifuje guhunguka ni byiza agahabwa uburenganzira kandi agafashwa no mu buryo bwo kwiyunguruza hamwe no mu buryo buzomutuma abaho n'ijya minsi ya mbere aba ataramenyera ahagiye rero kubw'ibyo icyo twosaba leta y'u Burundi leta ya Tanzania hamwe na UN nuko muri uko guhungura impunzi ibyo bokora byose bikora bisunze ayo mategeko mpuzamakungu hanyuma kumbure ubyifuje bakamworohereza akoroherezwa cyane kugira ngo atahe ariko ujya nawe abona yuko umutekano we utaraboneka utaragaruka bakamureka bakamureka nkuko ayo mategeko mpuzamakungu abivuga hanyuma gushika wenyine igihe wenyine azobona yuko umutekano wiwe ukwiye akabona gutaha ko buriya nta muntu yo kwifuza kwama mu buhungiro nimba tubona yuko hataragira ko dutaha ni kubera tubona yuko umutekano wacu utaragaruka utaraboneka
impunzi z'abarundi muri Tanzania mu Rwanda bamwe mu bashoye imari mu bikorwa bya kariyeri bari inubira amahoro bakwa n'uturere tumwe mu turere turavugwaho kwivanga mu bikorwa by'abashoramari kugeza aho tubategeka kugabana inyungu kandi two tutarashoye Claude Ganza munyamagana
twebwe twahuye n'igihombo gikomeye cyane iyo dukoze nka fagitire twahawe na Rwanda Revenue tugaragaza ko tugurishije fuso ku 10,000 na KVSS nayo ikagaragaza ko igurishije ku 10,000.
Uyu ni Bwana Olivier Niyibizi uhagarariye kompanyi ijabura buri umucanga mu mugezi wa Karambo uherereye mu murenge wa Kanama mu karere ka Rubavu. Amaze imyaka 20 mu bikorwa bya kariyeri, ariko avuga ko kuva mu 2015 batangiye guhura n'ibibazo agiye kugarukaho.
Mu mwaka wa 2015 twagurishaga umucanga 20,000, nyuma yaho rero nibwo hajemo ikibazo, twahamagawe n'ubuyobozi bw'akarere atubwira ko uri ari umutungo w'akarere, ko twagurishaga 20,000 tugomba kujya tugurisha 10,000, hanyuma ibindi 10,000 bikajya bifatwa na kampani twasanye naho tugaragaza ko duhuye n'imbungenge ko uburyo twaba twarateganyije kugurisha 20,000, ubu ngubu tukaba tugiye kugurisha 10,000 kubera iki baba dushize mu gihombo. Hari umuyobozi atubwira ko tugomba kubikora, twanga twabyemera, aratubwira ngo utabishaka kubikora azimiye business.
Uretse kuba akarere karabategetse kugabana inyungu kuri buri fuso y'umucanga bagurishije, bo hari andi mafaranga bategetswe gutanga kandi akarere katabafashamo.
Hari umusoro dutanga muri Ngari, hari umusoro dutanga muri Rwanda Revenue, aya KFCS niyo tudafitiye usobanuro. Ko amafaranga tugurisha ikamyo mucanga tuyagaburamo kabiri, ubwo rero mbona ko atari umusoro ahubwo boko adufatanije imari, kandi tukaba ufatanije imari bo batarashoye. Niyo mpamvu nge ntawe tumusoro.
Iyo dukurikije depense tuba twakoresheje, twebwe dusanga turi kugwa mu gihombo. Twebwe umukuzi w'ijabura mu mazi ifuso ayijabura burira 3,000. Bari abadamu bayikorera bayivana muri za metero 10 bayijyana kuri stoke, nabo bakayikorerera 6,600, ubwo bikaba 9. Hakaza n'umupakizi upakira bashira mu modokari, nabo umupakizi tumuhereza inoti y'igihumbi, bigahita biba 10,000. Ugasanga karere nako katubwira ngo tugurishe 10,000 kandi ariyo tuba twanashoye. Z'ukuri iyo ni depense dukoresha ku mucanga, ariko tugira umukozi uhoraho umukontable, kandi tukaba twarateguye na tere zo kushyiramo uwo mucanga. Ngotere ni imirima tugura, kandi hari n'imirima ibidakoze ku mihanda, tugakora n'imihanda igeraho wa mucanga tuba twawukoreye hosto.
Bwana Benimana Etienne yo buri huriro ry'amakariyeri ya Rubavu avuga ko ibi bibazo bimaze imyaka irenga 3 bagerageje kubiganirizaho ubuyobozi bw'akarere, ariko ko nta gisubizo gifatika barahabwa. Avuga ko bimaze kugira ingaruka zikomeye ku bakora by'umwihariko mu bikorwa bya kariyeri.
Harimo imisoro myinshi ituma inyungu zitaboneka ku bashoramari. Urugero, kiriya kibazo kitarazara ukuntu twagurizaga n'abaturage, tukavuga ngo tuzayabakata turi kubahemba, tukabaguriza bakajya kwishyura mitiweli, ariko aho tubonye turi guhomba natwe ntabwo tukibaguriza nko mu mucanga kugira ngo kevise zibona yayo, Ngari ibona yayo, natwe tubona yacu. Nko mu mucanga fuso yakaguze hafi nka 35 cyangwa 40, ariko se wabikora Nyabihu nta kevise ziriyo, Rutsiro ntayo, bakwigirayo kandi naho haba imicanga.
Ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe mine, peteroli na gazi mu Rwanda RM mu magambo ahinnye bugaragaza ko hari tumwe mu turere twa Kamahoro mu bikorwa by'ubucukuzi bwa kariyeri mu buryo bushobora kuba budakurikije amategeko agenga igenwa ry'imisoro n'amahoro byeguriwe inzego z'igihugu zegerejwe abaturage. Nyuma y'uko RM bigejejweho ibibazo n'abacukuzi ba kariyeri mu turere tunyuranye tw'igihugu, ubuyobozi bw'iki kigo bwandikiye Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ibaruwa yerekana ko amahoro uturere tugena mu bikorwa by'ubucukuzi bwa kariyeri bibangamira urwego. Muri iyi baruwa yanditswe mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, batanga ingero ko mu turere twa Nyabihu, Rubavu na Rusizi dutegeka wahawe uruhushya rwo gucukura kariyeri ko habaho igabana ry'inyungu, akarere ntigatinye gutwara 75%, naho umushoramari agasigarana 25%, kandi ariwe washoye. Nk'uturere twa Gasabo na Muhanga two twikuyeho inshingano zo gucunga umutungo kamere no kuwubyaza umusaruro mu koroshya ishoramari, ahubwo kariyeri zegurirwa abikorera ngo bazicunge mu izina ry'akarere, abashoramari bagacunga abandi kandi bose baharanira inyungu. Kuba akarere kivanaho ububasha kahawe ubwabyo bikaba binyuranyije n'itegeko, nk'uko RM bivuga. Kuba hari uturere dufata umutungo kamere nk'umutungo watwo bwite kandi atari ko bimeze, ni imwe mu mpamvu zitera iki kibazo kigira ingaruka ku wahawe uruhushya rwo gucukura ubwe, kimwe no ku rwego rw'ubucukuzi no ku gihugu muri rusange. Izo ngaruka zirimo kugenzurwa n'umushoramari mugenzi wawe, akaba ari nawe kwaka amahoro, kwaka amahoro adateganywa n'amategeko, kimwe n'izamuka ry'ibikomoka kuri kariyeri bigira ingaruka ku kibazo cy'amacumbi muri rusange. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buteganya kuganira n'abakora muri kariyeri kuri wa gatanu. Itegeko nimero 75/2018 ryo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 9 2018 rigena inkomoko y'imari n'umutungo by'inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage, riteganya ko amahoro yose n'ingano yayo agomba kuba ateganywa n'iteka rya Perezida wa Repubulika. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda. kubwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Claude Ganza munyamagana n'ino kuri yo nkuru dusorejeho ikiganiro cyacu cyo munsi wanyu mu ntara. Nshimire mwe mwese mwateze amatwi, nshimire na Jo ku buhanga bw'ibyuma na Mukhbil Yabaro wamfashije kwegeranya aya makuru. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, mwiranwa amahoro n'amahirwe.